radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venuste Shimima na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda hashize iminsi 5 Francisco Saveri mutuye mungu warutuye ku Kimironko aburi birengero.
Ubu nahisemo haguruka ndagenda tujya kuri Libre Masaka turamubura. Tujya kuri Libu y'Ikabuga turamubura, ibiremera turamubura, tugiye Kimironko naho turamubura, bwarakenge Gikondo umuntu ndamubura, ngana Kicukiro ndamubura.
Beata Musengimana umugore wa mutuye mu ngu mu Burundi haravugwa ibura ry'amazi mu makareti yatandukanye y'umurwa mukuru Bukungu Bujumbura.
Urashobora kumara deux semaines utoga mwijoro naho ugacyoga passport. Bida y'amazi meze ubu cyabibaza yatanganika ni demi meza yo kunwa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira 5000 cyangwa bitabine cyabibaza nokuri tusaba ko bo dufasha ku kintu cy'amazi nokuri biraturiye
umwe mu baturage ba Bujumbura ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kwa makuru avuga rya n'indo kwizi igihugu cya Denmark cyatangaje ko kirimo gufunga za ambasade mu bihugu bya Mali na Burkina Faso ibihugu byabaye mu coup d'état za gisirikare ariko hagafungurwa izindi mu bindi bihugu bya Afrika ije ni mu kankunshi.
Denmark ivuga ko izafungura ambasade muri Senegal, Tunisia no mu Rwanda kandi izongera abadiplomate muri za ambasade zayo mu Misiri, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria na Ghana. Ibirondera makuru bya Faransa AFP bivuga ko nyuma yo gufunga ambasade Ibamako ni Wagadugu hazashyirwaho uhagarariye mu buryo budasanzwe ibiyaga bigari bya Afrika na karere ka Sahel. Mali na Burkina Faso byitabaje Uburusiya n'umutwe w'abacancuro wa Wagner kuva abayobozi b'ingabo bafashe ubutegetsi muri Mali mu 2022 no muri Burkina Faso muri 2022. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Denmark Lars Løkke Rasmussen avuga ko amavugurura y'igihugu cye kuri Afrika habaye mu gihe Denmark n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigamije gushyira Afurika ku isonga nk'umufatanyabikorwa mu gihe uyu mugabane ugomba guhitamo icyerekezo hagati y'uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi. Uyu muyobozi yavuze ati tugomba kwerekana ko dufite akarusho ku Bushinwa n'Uburusiya bivuga ariko ijyana kuri uyu mugabane. Ingamba nshya za Denmark zizibanda cyane ku kongera ubucuruzi no ku bikorwa birebana n'amazi.
Iran iratangaza ko yifuza kwihorera nyuma y'icwa ry'umuyobozi wa politiki umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh mu kwezi gushize Diane Nininahazwe.
Umushikiranganje ajeje imigendranire ya Iran n'andi makungu Abbas Arkhi yabwiye mugenzi wiwe wo mu Taliyano ko Iran izokora ibishoboka byose kugira ngo nizohushe igihe cyo kwihora niyo cagera. Mu kiganiro cyo kuri telefone umushikiranganje ajeje imigendranire ya Iran n'andi makungu yakoranye n'ujeje imigendranire w'Ubutaliyano Anthony Tajani yamubwiye ko Iran itifuza gukwirakwiza amatati ariko bibaye ngombwa itobitinya. Irani yemeza ko Ismail Haniyeh yaratwara ishami rya politiki muri Hamas yagandaguwe na Israel mu kwezi guheze ari muri Irani. Israel ntiyigeze manga uruhara rwayo mu igandagurwa rya Haniyeh canke ngo iruhakane. Impande zitandukanye zirimo Amerika zikaba zitewe impungenge n'ikicuka kibi. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika akaba yaciye arungika byihuta ubwato bwikorera indege z'intambara mu icungararo y'uburasirazuba bwo hagati y'isi.
Ubushinwa buramagana ibihano leta zunze ubumwe za Amerika iheruka gufatira bimwe mu bigo byo mu Bushinwa bivugwa ko bishyigikira Uburusiya. Diane,
Ubushinwa bwavuze ko buzokora ibishoboka byose kugira ngo bukingire uburenganzira n'inyungu z'amahinguriro yabwo. Mu mpera zindwi iheze Amerika niho yafatira ibihano bikaze amahinguriro aharugwa majana yo mu Burusiya, Iburaya, muri Aziya nayo mu burasirazuba bwo hagati y'isi. Amerika ivuga ko amahinguriro yose ya ze mu bihano akorana n'Uburusiya haba mu kubuha ibikoresho bitandukanye bituma intambara burimo na Ukraine idacureha canke mu kuburizamwo ibihano impande zitandukanye zafatiye Uburusiya. Vy'umwihariko Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibidandazwa birimo ivyifashishwa mu buhinga bwa none no mu vya gisirikare Ubushinwa bushorera mu Burusiya. Ibihano bishasha vya Amerika biziririza amashirahamwe atandukanye ya Amerika gukorana nayo mu Bushinwa igihe cyose hatabone yaretse uruhusha rwihariye. Ubushikiranganje bujejwe udandaje mu Bushinwa mu itangazo gasohoye bwavuze ko Amerika izi neza ko uruhusha ivuga ko rubwirizwa kubanza kuboneka idashobora kurutanga. Ubushinwa ahabuka avuga ko ingingo Amerika yafashe itagishije inama izindi mpande izohungabanya udandaje mpuzamakungu muri rusangi. Itangazo ry'Ubushinwa rikaba risaba Amerika kwihutira kuvavanura n'ico Ubushinwa bwita ingendo igayitse.
Indonesia na leta zumbe za Amerika batangiye imyitozo mpuzamahanga ya gisirikare ya Karundura Toma Kamirindi.
Imyitozo izamara ibyumweru bibiri irimo abasirikare ba Indonesia 4,400, aba Amerika 1,800 n'abandi 400 bo mu Bufaransa, Ubwongereza, Canada n'ibindi bihugu bitanu bitandukanye byo mu karere k'Asia Pacifica aribyo Australia, Ubuyapani, Singapore, Korea y'Epfo na Nouvelle-Zélande. Ibindi bihugu 8: Brazil, Ubudage, Ubuholandi, Malaysia, Philippines, Thailande, Timor-Leste na Papouasie Nouvelle-Guinée barimo nk'indorerezi. Mu bigize iyi myitozo harimo ibyo kuyobora ingabo mu mirwano, imirwano yo ku butaka no mu kirere bakoresheje amasasu nyakuri y'intambara, gushakisha no gutabara abazimira mu mirwano, gusana ibikoresho byangirika mu ntambara, kugemurira ingabo ziri ku rugamba, gukumira no kurwanya ibitero byo mu ikoranabuhanga. Imyitozo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Indonesia ya mbere na mbere yabaye mu 2007. Kuva icyo gihe uko iba buri mwaka igenda yaguka, ibihugu biyijyamo bikagenda byiyongera. Ni mu gihe impungenge z'ibihugu by'akarere Asia Pacifica zidasiba kwiyongera kubera Ubushinwa. Ubushinwa kandi buhora bushyamiranye na Amerika mu birebana n'ikirwa cya Taiwan, ubucuruzi mu karere no mu nyanja yitwa iy'Ubushinwa bw'Amajyepfo.
Murakoze Eugene Mukankunsi Diane nini na hazwe na Tema Kamili ndi kura umakuru avuga hirya no hino ku isi. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu cyo ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni @radioyacu.
Iwanyu mu ntara
sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Rwanda haravugwa ishimutwa ry'uwitwa Francisco Saveri mutuye mungu warusanzwe atuye ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Umuryango we urasaba inzego zibishinzwe kufasha kumenya irengero rye. Inkuru irambuye Eric Bagirugusha.
Amakuru y'ibura rya bwana Francisco Saveri mutuye mungu ijwi rya Amerika yatangiye kuyamenya kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Umuryango we uvuga ko mutuye mungu yashimuswe n'abantu bane bari mu modoka y'umweru kuwa kane w'icyumweru gishize ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa yine za mu gitondo. Umugore we Beata Musengimana akavuga ko bamufashe bamusanze ikabuga aho yaramaze iminsi akora akazi ko kubakisha amazu. Namakuru Musengimana yahawe n'abakozi bakorana n'umugabo we. Mutuye mungu yakoreraga akazi ikabuga ariko atahinyaga tovu mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Madamu Musengimana avuga ko abo bantu bamutwariye umugabo bamubwiraga ko yaramaze iminsi avugana n'undi mugabo ku makuru y'umugore wari umaze iminsi yibwe. Gitangaza Musengimana agasobanura ko umugabo we abamufashe cyangwa bamufatishije batigeze bamushyira uwo mugore bavuga ko yibwe. Asobanura kuvubwo atazi irengero ry'umugabo we yabwiye ijwi rya Amerika ko ari mu gihirahiro.
Bamaze kumujyana iyo saha ya saa yine ku kazi baramutegereza baramubura, barangije bigeze nko mu masaha 10 barampamagara. Abo bakoranaga bambwira bati se telefoni yigeze kuvugisha ko twamubuze. Noneho ndababwira nti nanjye kugeza iyi saha mberuka kuvugana nabo mu masaha 3 ariko ndikwicishamo telefoni ntitemo. Bati rero twamubuze bambwira uko byagenze. Ubwo nahise mpaguruka ndagenda tujya kuri ribu ya Masaka turamubura, tujya kuri ribu y'Ikabuga turamubura, iby'i Remera turamubura, tugiye Kimironko naho turamubura, bwarakenge Gikondo umuntu ndamubura, ngana Kicukiro ndamubura. Ubwo nafashe gahunda yo kujya gutanga frigo kuri libu na ni isangu mvuyeo ba mkida yuko batara mvona.
Kugu nyumubje yuvuga kumugabo we nta kindi akekwa gaho agasanga kiba ikina hari abamutwa iba agumje kukimugaragariza binyuze mu nzira z'ubutabera.
Bana gito habigeze bamushinze banamushinjize bamujyana muri gereza tukamubona ariko nta kintu namba nigeze numva bamushinja kuko yaramaze nk'amezi nk'atatu ahakorera kandi ataha mu rugo. Ubwo rero nkaba nashatse nimero zanyu avuga ngo mbamenyeshe murebe uburyo mwamfasha wenda bikaba ngombwa ko umuntu aho ari azaboneka kuko nta hantu na hamwe ndi kumubona. N'ubu nari mvuyeyo mvuga ngo ndebe ko wenda hari icyo baba barabonye bakaba baramenye aho ari ambwira ngo iyo bahamenye baba barampamagaye. Rero ndumva byaranshobeye nebe uwo muntu ahantu namushakishiriza.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Bwana Simoni Bikorimana ariwe wakoreshaga mutuye Mungu. Uyu avuga ko yamukoreshaga nk'umufunduzi kubaka ariko ko nta kindi cyaraze. Yaduhamirije ko bamutwara umufundo adahari.
Umunsi nza abamutwara nabatashe n'ijoro barangira ngo umufundo wanjye bamutwaye ariko ngo abandi bakoreze bakoranaga bahamagara abo bene baziranye n'umugore we ajya gushakisha ariko ntabwo nongeye kumenya ko bimeze ubungubu niba yabona se cyangwa ataraboneka. Gusa nari ntegereje yuko wenda yaza kunyishyuza amafaranga yaranyujijemo kuko nk'ubungubu namaze gufata n'undi waruzi ndabona imvura yavuye nuko mbizi ntaho biyemukira ntabwo nongeye gukora.
Ijwi rya Amerika ryashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntibyadukundira. Kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru, Bwana Thierry Murangira ntiyitabye telefone ye ngendanwa, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ubwo twateguraga iyi nkuru. Telefone twahawe n'umuryango wa Mutuye Mungu uvuga ko bamutwaranye twayihamagaraga tukumva itakiri ku murongo. Amakuru Ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko mu bubakanaga na Mutuye Mungu ntawabashije gufata plaque z'iyo modoka yamutwaye. Ku miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika wakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganiye kure igihe cyose yazamuwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi haravugwa ibura ry'amazi mu makaritsiye atandukanye mu rwa mukuru ubukungu Bujumbura. Makaritsiye amwe abahatuye bashobora kumara amezi atatu batabona amazi, abandi bakajya kuyashaka kure. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Haturicara hari abantu benshi turicara tukasaba.
Bano bana bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu duhuriye muri karitsiye taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma. Mu mabarabara y'amakaritsiye atari make y'igisagara cya Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido, indobo n'ibindi, abasunika amakinga, abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ibyuma binini basunika byuzuye ibivomesho. Bamwe bavuye kuvoma, abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi. Ku mabombo rusangi arenga icumi twaciye ko mu gisagara cyose aheshi uku ni kusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cyane, imiyabaga, abagore n'abagabo bose baje kuvoma. Regis Irakoze ni umusore afise imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro. Duhuriye ku ibarabara hajya 8 muri zone Cibitoke, afise amabido abiri mu minwe agiye kurondera amazi. Nayo uyu mugabo afise imyaka irenga 35 apakiye amabido indwi ku ikinga. Duhuriye ku ibarabara rya gatanu mu Cibitoke nyene, bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo cy'ikena ry'amazi riri mu gisagara.
Ndimo muri kati y'Cibitoke mugombwe kuvoma amazi ku mutaku, twahuriye n'abantu benshi akabimishwa ano umujene yahigiye hano habi najye mu Cibitoke hepfa nkamira ko hama canja kumutakura cyane asanga
kuvuziragenda nko nkumvuye ntaho kuri duzi ngiye nkari ya kuri bitwe rwaronde.
Bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye Mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa. Bose umwiheburo ni wose ku kibazo cy'amazi
ngaha tukunze kwifashisha nyabagere nayo irimo umwanda usaba ko boduha amazi ku rugezo no kuri rukwiri
amazi ku matafari ni ngorane n'ikibazo ukweza amezi abiri atamazi tubona
amezi atatarahera tutarosa amazi
koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene
uyu mufasoni wo mu buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icatsi kibisi hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye
nakuri ikibazo cy'amazi ni hatari nka twebwe twashoboye nko kuva uhiga ubuzima kabura n'amazi woga aya nayo adashya mu gado niyo nayo adashya ntubu kimesa ntubu coga
kugira ngo gushikane ngahe bido utanga inoti ya bibiri cyangwa bibiri na tanu
aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afite imyaka irenga 40 wo muri karitsiye Nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga
murabe abanyagihugu bari hajya bari ko baravoma amazi y'ibiziba deje wa rejidezo abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri kigisagara cha Bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwamihura nacho mukoresha uburyo bwinje mu kuvura ingwara z'ivyaduka ahuko boturungikira amazi
muri zone muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari byankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira
hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafise toilette zo hanze nitworonka amazi bidademire dukoresha muri toilette zo munzu
urashobora kumara 2 semaines utoga mwijoro naho ugacaho ga passport
bidya amazi meze ubu cyangwa bibaza yatanganika ni demi meza yo kunwa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira 5000 cyangwa bitabine cyangwa bibaza
nukuri dusaba ko bodufasha ku kintu cy'amazi nukuri biraturiye
kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu umweshamwe rejidezo ijejo gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona docteur ingenieur Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa rejidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cyane ari yagenewe gukora ipompo zitandatu ubu hakora zitatu gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari musi nusu yayo zitanga nahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyo nonekaye no kubaka hashasha byashitse nawe ntabona umuturama kwikena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura
kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko kibazo cy'amazi giye gutora umuti Burundi mu myaka ingahe icyo ni kibazo kigoye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorege inyishu Burundi i Bujumbura niko tugira station de pompage nininya cyo nobwira abenegihugu nuko tuko turakora ishoka vyose tugwane avec ibikoresho vyaje azuba karusho mugaba Burundi ngo ndababwire ngo numwaka uyu ngo nameza ya oya no wandiko ndabesha
umushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutari n'agataka uku ni kumushikiranganje Ibrahim Wizeye abone ikibazo cy'ikena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura
ariko uyu munsi abene gihugu bagiye kukivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartie menshi cyane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nkuko abene gihugu bakoze kugira ngo bubake amakartie
kuri uko gusamara kwabajejwe gutunganya igisata cy'amazi Gaspar Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba ababijejwe kwemera ko bananiwe bakikora kubabishoboye
abantu baragwirirana n'ivyo mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guhamaza abantu ho hinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndanga nguvu cyakabiri hoba kwikora kubahinga bo hanze naho hoba ari kungurane bo bikora
amakenga ni menshi ku banyagisagara cha Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo cyo kwirinda indwara ya karanda k'inkende isaba isuku kandi iri kira randagata naye mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye
urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri Tanzania abarundi bagera kuri 70 bakiriwe mu nkambi ya Nduta bari muri gereza nkuru ya komini Kibondo bafungiwe impavu zitandukanye zirimo ubujura n'ubugizi bwa nabi ni nkuru ya James Jovine
bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komini Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi ubusuma injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi.
Kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali.
Mu kiringo cy'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye, zimwe zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi. Tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Muri icyo gikorwa twarafashe abantu barenga 90, abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73. Turakora amatohoza, abo dusanganye amakosa baca bajyanwa kuri sentare, abandi tukabasubiza mu nkambi. Hari n'abandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi, n'abanyarwanda batatu twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko twarabashikirije mu gihugu cyabo.
Ambao Warundi wawili tuliwarudisha kwao, Abanyarwanda batatu pia nao tuliwarudisha kwao.
Muri icyo kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajyanwa gucibwa imanza muri senare ya komine Kibondo. Muri bo abagabo ni 70, abakenyezi ni 3 gusa, bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko. Yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke wamubonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa. Ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi ata makuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu busho butandukanye mu ntara ya Kigoma.
Urashobora kurenga inkambi gusa ukijyabuka ujye mwonga bita ndoroba ukabura fashwa mugabo ako kubaza ikintu nakimwe bagira ko bagukubita batanakubajije bakuruhukiriza hehe mugasho.
Aganda dushitse mu nzira baradufata ngo murabarundi, baradukubita ati ngaha nta barundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi, ngo abarundi mugume mu nkambi nyene. Baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki? Ngo hiyo ntibapokeza. Maze tuvuga ati baradupokeza mugani badupokeza bidakwiye.
Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwishi cyane kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse umugabo wawe bakamutwara, bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe. Mu gitondo ugiye kuyikora ku bajejwe inzego baraguhakanira ko atamuntu baherutse kuza gutora mwiyo zone niyo viraje ko atayobazi.
Ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa, gufungwa, kubirirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose, gutyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu mutima.
Hari n'umugabo nk'ubu namwe ndabafise n'ibikomere bamufatiye hiyo baramurekura bamucinga 50 bari babiri bo bacanga 65. Ubundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira urumva rahantu kuri kwege sinzi ngo twiye kubaho.
Induta twebwe ngaha nkambi Induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera indya kugira ngo bafashe umuryango.
Mu bitegire bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashye, bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu burasirazuba bwo hagati hakomeje gututumba umwuka mubi kuva Iran itangaje ko yifuza kwihorera nyuma yishwa ry'umubozi wa politiki w'umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh mu kwezi gushize wiciwe i Tehran. Ibintu biragana he? Mugenzi wacu Fide Niyongabo yavuganye na Ildefonse Lumumba akurikiranira hafi politiki mpuzamahanga ari i Bujumbura mu Burundi.
Ntibigiye koroha kuko muri izo mpande zose Israeli n'abayishigikiye Hezbollah, Hamas na Irani bashigikiye, kumbure n'ibindi bihugu by'Abarabu bashigikiye, bose sindiko ndabona bariko barumvikana cyane ngo bave kwizima. Bashaka ko icyo kibazo kitorigwa inyishu biciye mu bintu by'intambara. Rero birashoboka cyane ko iyo ntambara ishobora kwinjigwamo n'ibindi bihugu, kandi ibindi bihugu ntibyayinjiramo. Abanyamerika ntibashobora guheba n'abariye ba Israeli cyane ntibashobora guheba Israeli, kumbure n'ibindi bihugu. Ndiko ndibaza umunsi abarusiya cyangwa abashinwa bagiye ku ruhande rwa Iran, nibaza ko ibintu bitazokoroha ishobora kuba ingwane yotandu cyane ibindi bintu byinshi.
Imbere yaho abakurikirana hafi ivyerekeye politike n'igisirikare babona ko Israel ifise ingufu zihagije zo gushobora kwivuna umwansi atarayitera, yamara Iran ikaba yatangaje ko ivyo bitakiri uko byibonekeza imbere yako ubu, naho Israel yivuna ibitero bizabyashitse ku butaka bwayo, niki cyahindutse ku byerekeye izo ngufu hagati y'izo mpande muri ako karere?
Ejeni wazako ibihugu nka Iran byateye imbere mu bintu by'ibikoresho by'igisirikare. Nicyo gituma ubona rero nimba Hezbollah ifashijwe na Iran ishobora gutera ibitero bigashika ku butaka bwa Israel, ni ukuvuga ko ibyo bavuga rukuri.
Izi mpande zose haba umugwi Hezbollah haba na Iran eka na Israel, izo mpande ziravuga ko zizogerageza kwivuna no kwishura zitewe mugabo zizogerageza kutuma ingwano itarenga urugero ngo ibe ingwano ikomeye cyane mushaka kugira inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko mbose ko bwa gati yisi. Mwibaza mu byerekeye impande zishamiranye ziriko zitana mu mitwe ko uwo murongo ntarengwa ko ushobora kubahirizwa canke birashobora gushika ibintu bikarenga bikaburudubi.
Je nibaza ko aho ni imvugo yo guhendana mu buryo bwa politika, kuko nyimba hari intambara no kuraba nti mbega iyi ntambara Iran iri kwirashigikira Palestine, aba Palestiniye bafata intara zabo ko Israel ijya ari intara ya Palestine niko bavuga. Rero urumva ico barondera, nyimba ijya Palestine igumi gwana iri kwirarondera gusubirana intara zabo, none wibaza ko Israel izorera amaboko? Israel nayo burya intara zabo ivuga ko itarazisubirana nabo mu mugambi bafise, hariho n'izindi ntara nyinshi za Jordani, za Siri bavuga ko ari ntara zabo za kera, turetse zijya ntara na si Jordani na Bando Gaza, hariho n'izindi ntara barondera.
Izo mpande zishamiranye muri ako karere zirafise ibihugu by'ibihangange bizishigikiye mbona uruhara rw'ivyo bihugu by'ibihangange kugira ibintu ntibiyanzare ruzoburuhe muri byo muri ko muravuga ko ashobora kwaduka intambara ikomeje wa kugira inkurikizi zikomeye cyane.
Reka dufate nk'igihugu gikomeye cya Amerika. Amerika ishaka kubandanya ifise ibyo bita ubutegetsi cyane kuganza isi koresheje kumbure inguvu. Rero Israel nicyo gihugu cyabo bashize hariya muri kariya karere kugira ngo kirabe gicungere inyungu z'Abanyamerika, kumbure ibindi bihugu bitumvikana na Amerika cyane birabana nabi na Amerika kugira ngo bize biduke. Ariko Iran yatanguye kuduka cyane, dukiwe n'Abarusiya, urabona ibihugu bya BRICS biriko biriyubaka, ibihugu byinshi bizokwinjiramo. Nibaza ko Amerika ishobora kuzogira ibibazo mugabo ubu nicyo gihe Abanyamerika bari kubarondera gusambura ingufu z'ibindi bihugu batavuga rumwe ziriko ziriyubaka, nicyo gikorwa bari kubarakora ubu. Bazobishobora cyangwa ntibazobishobora, reka tugendire turabe.
Ndabashimiye.
Murakoze
namwe. Nano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: iminsi iteka inzovu mu rwabya. Umunsi mwiza mwarikumwe na Venuste Nshimimana. Dushaka gasaro kaburaga.
ijwi rya Amerika.